Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane hari nahazwe.
Ugasanga nk'iyo turi ko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigeri igenda iraduga mu mubiri, uri kurabaza harimo abakubwira yuko ari ukubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Abatwitura turabona yuko harimo abafata umuti kandi bakawufatira no kudafungura.
Ni Jean-Claude Twagirayezu, umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa SIDA mu ntara ya Gitega, avuga ku kibazo c'abarwayi ba SIDA batakironka utwo bafungura, ico biriko birakora ku magara yabo. Turabigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yabo. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko bariko barategura ibikorwa byo kugarariza ubutegetsi muri uku kwezi kwa munani kugira ngo baremere umugwi w'igihugu utegura amatora gushira habona ikirangamisi c'amatora bavuga ko babwirizwa kuba uno mwaka. Martin Fayulu, umwe mu bahurikiye mu runani rwiswe Rassemblement rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko ku itariki y'umunani ku kwezi nyene turimwo bazohamagarira abanyagihugu mu bisagara bikomako meye kuguma mu mihana yabo. Amasezerano yumvikanywe ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 yasaba ko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera y'uno mwaka, ariko komisiyo ijeje gutegura amatora yashikirije mu kwezi guheze ko bidashoboka ku mvo z'umutekano muke urangwa mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Icegeranyo gishasha casohowe n'ishamwe gishinze guharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch kuri uno wa kabiri caragirije bikomeye abategetsi 9 bari ku mpande zibiri z'abarwana muri Sudani y'ubumanuko kuba bakoze ivyaha bihungabanya agateka ka muntu kandi bishobora no kwitwa ivyaha vyo mu ntambara mu myaka ya 2016 na 2017. Ico cegeranyo kandi gisabira ibihano abagabo 9 muri bo harimwo Perezida Salva Kiir, Riek Machar yahoze ari cegera ciwe ca mbere, hamwe na Paul Malong asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Perezida w'uno mu kino gihe muri ico gihugu. Jehan Harry akorera Human Rights Watch gisata co ku mugabane wa Afrika havuga ko bisunze amatohoza bakoze abategetsi bagize uruhara mu bikorwa vy'ubwicanyi vyabereye mu gihugu. Human Rights Watch ivuga ko abo bantu bari mu bari barongoye abasirikare bakora ubwicanyi kandi ataco bakoze ngo babuhagarike. Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko ababaje cyane muri antungani yicwa ry'umwe mu bakozi ba komisiyo y'amatora mu gihe hasigaye indwi ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Kenyatta hasaba ko hokogwa amatohoza kwigandagurwa rya Christophe Nsando kugira ngo bigarukane ituza mu gihugu mu gihe abanyekenya batari bake kuri uno wa kabiri bazindutse ku biro vya komisiyo y'amatora i Nairobi kugaragaza akababaro basaba ubutungane. Musando yahora arongoye igisata kijejwe ubuhinga bwa none mu murwi jeje gutunganya amatora muri Kenya, akaba yarasanzwe atahura cyane ubuhinga buzokoreshwa amatora ategekanijwe kuba mu ndwiza. Yari yavugiye ku mugaragaro ko abatazotora borema kuko ibizova amatora bizoshikirizwa uko bizoba byabaye. Musando yatowe ikiziga kuri uwa mbere nyuma yaho aburiwe irengero kuva ku munsi wa gatanu nk'uko bishikirizwa n'umukuru wa komisiyo y'amatora. Musando yarakubaguwe imbere y'uko yicwa. Radiju ya Amerika mwiko mwra tukumwa kwe FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari humunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cyacu tugere mu ntara ya Kirundo neza na neza ku mutumba Mutara uvugwamwo abanyagihugu bakora akazi ko kumba amatafari basaba gutezurirwa amatagisi barihishwa kuko ari umurengera ibyinshi kuri no nkuru na Moise Misago
Kuro mutumba Mutara haramasita abiri aho babumbira ayo matafari abayabumba bafite intambamye yo kuronka impapuro zikenewe kugira bakore bidegenzya aha usanga bajuragirika mu kuronderezo mapuro bikabatwara umwanya hamwe n'uburyo bwinshi hamba bwizo mapuro abo banyagihugu bavuga ko amahera basabwa ikori ari umurengera isiti imwe ingana na hegitari imwe basabwa kuri amahera angana n'umuriyoni n'ibihumbi 180 ku mwaka hakiyongera n'amatagisi ya komine agera ku bihumbi 200 uyu munyagihugu Pascal Ndikuriyo ati
twakoze ikintu cyo kwiyungunga ganya tuja mu mashirahamwe hanyuma re ntabamye ica duhura nuko itafara atabeyiri fise duharuye ko dukota ibumba tugaharura ivyo ibitasi turi ha muri komini cha dusangamwe ngo dukorera mu gihombo nko muri OBM usanga baduca amahera renze kandi nako tayo dukuramo ya hari cyo usanga dutanze muri yonu renga ugasanga ibyo badusaba kuzuza mu bushikiranganje bikadutwara ubuge burebure ukaja mu kana aka kugurati jahari ugasurati jahari gacusanga nabyo nyine umwanya urimo ratakara
aburi kurarondera iki
hatu batimo turarondera ibintu bita amastati kugira ngo dukore ibintu bizwe n'amategeko ucusanga bagiye ku depots bujumbura bikaza bitevye ariko naho bije bitevye umva umwanya bawamaze kutujana
kubanyagihugu bagera kuri 50 bakora ko kazi kuri uwo mutumba abashika 30 barahevye Jerome Nzirinyakamwe abona ko bigiye kumugora kugira yiteze imbere agasaba ko boronswe ingurane
beshi barahebye kuko nkunga ha mwisitiri wacu barakora abantu barenga 50 ariko ubu tuko turakora abantu 200 bonyine gusa ni beshi kose kubera ayo mafaranga kugira ngo yaronke biratugora cyane gose nk'umuntu adafise hakura ngo yari umuceri cyangwa ibiharage urumva nyine ashaje mu gashoma cyari cyaramuhira kugira ngo uronke amafaranga yihutirwa usokongera gusomesheza umuryango cyo bituko nk'uko turi gusha 20 cyangwa 18 urumva ko umuntu aguma akoranye na heramo nukwiba bamwe bari bari kose abanyene ko botworoheza nk'uko kazi kacu kugira ngo imisoro ibe mike nyakubyara natwe tworohegwe mu kazi dukora cyo kwitirambere cyane nibaza ko byongora hamwe leta itogiye kifasha kugira ngo duhe nk'ingurane kugira ngo dukore dufise ingwane dukoreshe
mwishira hamwe ribumba amatafari hamwe no kubaka rya Himutara bavuga ko ikibazo cyo kuronka izo mapuro kigoye cyane kuko bisaba ko bazisanga ibujumbura bagasaba ko bokugerezwa aho bazitora Andre Minani atwara iryo shyira hamwe agasaba ko bugabanywa amatagisi bariha ngo kuko ari umurengera mu gihe umwuga bakora ari abanyagihugu bato bato
turahura n'ikibazo cyane cyane kuronka byangombwa bisabwa n'amategeko gato nk'uruhusha rwo gukora uwo mwuga kuko hari amategeko azakaza ari mashasha bikatugora na cyane cyane kuronka impapuro ziduha uburenganzira kugira dukore ibyo bintu biratugora cyane hari kigo beme batubwira ko cyo bari gishasha ejo bundi baraje barat hagarika gukora badusigurira ibintu yuko kugira ubumba amatafari yuko ruko ofise agrema terero mutari ofise ntaruhusha gukora hariho ikigwa banza gutuma cyambere kirimwe amategeko ajanye no gukora ibyo bintu kuri site imwe baratubwiye ko ishobora kuba muri iyo nurengako eri nk'ibikunda yogabanywa no mwuga muto cyane gose abeshi barananiwe cyane twe nk'icyo dusaba impapuro nti kukuzirondera nti cyari kibazo cyangwa imisoro si kibazo nuko bo twegerereza hafi biro tubironderamo ibyo bintu bikenewe tukabironderera hafi kuko amahera tuca dusesagura mu nzira y'abamake zica bidufasha no kugira turonke ya misoro isabwa n'amategeko
abajeje gukingira ibidukikije mu ntara ya Kirundo bamenyesha ko izo mapuro zisabwa ari kibazo kandi ko zivuna abazikeneye bagahumuriza abanyagihugu ko hari kigo kijejwe ico gisata babegereje mu karere ko mu buseruko kiri mu ntara ya Ngozi Nizigimana Dieudonne aserukira ico kigo ati abadafite izo mapuro barahagaritswe
twebwe mu bushara n'ibidukikije tuba tubiri ku murongo gukorera kugira abakore ibyemewe n'amategeko turabize twese ko impapuro nyinshi ibiro byinshi n'ibyo bya na OBM nk'akarorero OBM nayo nyene turakorana ko dukorera hamwe twese ibiro bya OBM navyo nyene uhari ibiro byo mu karere biri ngozi maze gushingotsa umugabo umushikanganza bisinya asinya urupapuro batanga nawe nabari bari Bujumbura impapuro nyinshi zitorerwa Bujumbura tumwe baravunika n'ivyo kandi bakeneye gukora kandi bakora mu kiringo kiba gikizwe ugasanga bako bacerego baratevye hama rero amategeko yasabye ko tubahagarika bakabanduka bakaja ku murongo bakarondeza impapuro zose heshi utitunganije mu birondo by'impapuro baragaze kugira ngo babirondere kandi ariko babirondera turabona ko bagoma baza turabereka iyo baca n'ibyo bakenera naho babironderera turadusaba yuko dusabwa natwe ko tubabwira aho baca kugira ngo bakore bisunza amategeko.
Iyo ndongozi mu bidukikije yatumenyesheje ko amahera y'ikori basabwa kuri site asanzwe ategekanijwe n'amategeko agenga ibidukikije. Mu Kirundo mu buseruko bushyiburaruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Nainda biche kumasonga nkitangura abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ntara ya Gitega bitabariza ko atagikozwe ngo dufungurwa bahora baronswa n'amashiramwe atandukanye yidohoye mu gutanga ivyo bifungurwa bagasubira kuturonka bazotuma basinzikara cyane. Amashiramwe akorana na leta mico gisata cyo kugwanya umugera wa sida mu Burundi avuga yuko ivyo bifungurwa byahagaritse kwera imfashanyo iva hanze y'igihugu itakiboneka. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine mu ntara ya Gitega niwe zino nkuru.
Abo bagenda n'umugira wa sida mu ntara ya Gitega babwijwe rya Amerika ko bahanzwe no kubura ibifungurwa bahora baronswa n'amashirahamwe abakurikirana. Mu mashirahamwe yahora bafasha mu kubaha izo mfungurwa hejuru yo kubaha imiti yo gupfupfaza. Bavuga ko ivyo bifungurwa vyahora bitangwa n'ishirahamwe gita y'ibifungurwa ku isi PAM. Iryo shirahamwe naryo rikabaciye imisi ryarahagaritse kubaha ivyo bifungurwa. Jean Claude Twagirayezu umuhuza w'ibikorwa mu ishirahamwe gita abagendana umugera wa sida SWA igisata gikorera mu ntara ya Gitega aratubwira uko vyifashe.
Icyo kibazo kirahari nkuko tubibona natwebwe baratwitura turi bakakubwira cyane cyane bariko barafata umuti ko badafungura ugasanga nk'iyo turiko turagira ibipimo byo kuraba abantu ingene imigera igenda iraduga mu mubiri uri kurabaza harimo bakubwira yuko ari kubera ibintu byo kubura icyo bafungura. Icyo kibazo rero ni sivye imbeshere ni by'ukuri abatwitura turabona yuko harimo bafata umuti kandi bakabufatira no kudafungura.
Jean Claude Twagirayezu aravuga ko ivyo bifungurwa vyatangwa nk'ifashanyo vyagiye biragabanuka uko imyaka yagiye iragenda.
Mu myaka y'ibihumbi 2019 ishirahamwe rijejwe ivyifunguro ku isi ryaradufasha. Icyo gihe umuntu wese atanguye umuti ugupfufaza yabafise nifunguro kwa mu nyuma mugabo byagiye biragabanuka ne gushika naho dusanga turiko dufasha abakenyezi gusaba ariko rujya mugambi ukukingira umwana kugira ntavukane umugera bigatinda nko mu myaka y'ibihumbi 2016 hoho icyo kikorwa nticigeze gikorwa ngaha mu kigo cyo gufasha abantu mu bijyanye n'ingaburo.
Muganga makuru atanimpagaritse arongoye umugambi wo kugwanya sida mwishyiramwe gita ineza y'abana SOS mu ntara ya Gitega aremeza ko habaye ikibazo giturutse ku ibura ry'ibyo bifungurwa.
Navuga yuko hari ingaruka zabaye cyane cyane ku byerekeye ibyo kuronka uburyo bwo gufasha nk'abantu bafise ku ingwara zo gufungura nabi bagendana umugera kubera yuko turakwije hafi umwaka n'inusu tutaronka izo fashanyo kuko kare twaca dufashwa n'uburyo twahabwa n'abagira neza bari baraduhaye babiriki. Icyo gihe rero bamaze kuba barakwima karenge na leta bikagabanuka pamu ntiyari kibizana twaca twitaho abana gusa ko abakuze n'abakarembiye kiretse uwo binaniranye gusa tukabona ko byahanse nubwo twaca dushyiramo tugurira abo dufasha.
Karimia Kanehure aserukira urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega arafise icyasaba kubw'abagwayi aserukira.
Icyo dusaba yuko twovugwa neza hanyuma rero haboneke n'utwo dufungurwa twahora turamira abantu cyane cyane nk'abakenyezi usanga ari abafakazi abandi nabo ugasanga baribungenze abandi nabo ugasanga n'abakenyezi n'ukuri bantu aho nikora kandi ngaha mu gisagara cya Gitega baragwiriye.
Serine Lum ajeje programme mwishiramwe PAM avuga ko abagwayi bo kuyangana gato ahamenyesha ko PAM ifashanije n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial bagira basubire gufasha abagwayi babicije mugambi wa leta n'ishiramwe gitayimbabare kuri wa ruje mu Burundi. Serine Lum aremeza ko hari habaye ikibazo giturutse kubahora bafasha iryo shiramwe mu kubaho buryo, ariko akamenyesha ko batangwe kurungika ibifungurwa mu bubiko bw'amashiramwe yahora atanga ibyo bifungurwa ku bagendana umugera wa sida. Abagendana umugera wa sida mu ntara ya Gitega bakurikiranwa n'amashiramwe yihaye kugwanya ico kiza bangana n'ibihumbi 400 dufatiye ku bitigiri dukura mu gisata ca leta kijeje kugwanya umugera wa sida mu bushikiranganji bubijejwe Igitega hagati mu Burundi. Fidel Danton Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Dutandukira avugwa mu makambi, umupira w'amaguru waragize uruhara runini mu kubungabunga amahoro no kurwanya gukumirwa gufatiye ku moko mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo. Ivyo vyemezwa n'ugwaruka rw'Abarundi co kimwe n'abakongomani bayaze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorera muri Congo. Reka dutega amatwi inkuru yaduteguriye.
Mu gihe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshuri bari mu biruhuko. Abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri siporo. Bigirimana Musa, umutoza amakipe yo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri sekiteri ya Tanganyika, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'Abarundi n'urw'Abakongomani bahanze inkambi.
Iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije, igakinamwo aba autochtone. Mu gihe tuba tuko turakina, umwe wese ari dondora n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu ikambi wenda tananje mbaye hanze ikambi, nibo batwakiye. Cyo gituma tugirageza kugira ama approche kugira tugume tubonana, tugume tuganira bitagenda neza kugira tubishije ku murongo.
Nibiki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka?
Impamvu urabona impamvu ntizibura, abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana, nico gituma abantu biyaranja kuroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijya bitabiriko biragenda neza. Oh, nimuje mu mirima yiwacu, abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushaka kugira sensibilisation twatakina umupira, abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe, baba abari hanze ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe. Ubu ikibazwe kugegwaho nuko jewe fise imatch ashobora kuja kurondera hanze ikambi umuntu hanze ikambi asanzwe azi gukina neza, fise imatch akaza kumfasha imatch yiwanje nkuko nawe afise imatch aza kundondera akansaba abakinyi nanje nkamuhereza abakinyi kwera bwa bucuti twunze tucishije mu gukina umupira.
Mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza, rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'Abarundi rwo mu nkambi yo mu Rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru uvuga ko gwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko rw'abakongomani iyo hari imikino ya gishuti yabahuje.
Iyo baje nko gukina nko mu nkambi turashobora kuorganiza rugafata kira mu kinyira ashobora gutanga ikigozi kimwe cyane ikigozi kibiharage nako yo ba turamutse tugenda nkari wa baratuzimana neza tugabakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana fair play tugasha buta
imuza mujya gukina he muvuye mu nkambi ya Rusenda.
Mbo turashobora kuvanga rwagenda mu mboko tukagenda ahantu bita Igweba, ahantu bita Isanza, mbo na ahantu hari imurenge na ahantu tumaje kugenda ibaraka ni turagerayo.
Theodore Mufano ukorera ishiramwe rya SDH Solidarité Volontaire pour l'Humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu Rusenda asanga mu ntego bihaye yo kugwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage bo bakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye. Ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu Rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko ari byinshi uru rubyiruko rw'amoka biratandukanye rugenda gungurana.
Mu bisanzwe sanswe ndi arbitre wo mu nkambi twifuze uko uyu mukambi woshika kure kumbure byo tugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakakurira n'utundi tuntu tutari tuzi
ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kwigira kuri twebwe ntitwari tuziye information yabo nabo ahigera muga twebwe turiko turaraba ukuntu bimeze turabona yo kumenga twebwe ntitwumenga vraiment twari tubizi kubera nitwe turiko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tugenda tubigisha.
Hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe
urukundo turiko turabigira urukundo kubera urabona ko baguma bagira amamasi ya mikare kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe icyo onye kabisa turacyemera kubera turabona ko ari abantu bafise urukundo.
Tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru inyuzwamo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi hari n'amatsinda y'abaririmbyi n'ababyinnyi ndetse n'abakinnyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kiva amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo, iyo nkuru yawe bashobora gusuba kuyumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turi ku munsi wa gatatu nk'uko vyama nkano mango turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu ni mukanya isasi. Kiganiro cingene twubungabunga amagara yacu no munsi turaza kugaruka ku ingwara y'urukushi iravugwa hanini mu ntara nka zose zigize igihugu cy'u Burundi ariko hanini iragwiriye mu ntara ibarizamwo isazi zitwa inzira gatumba ari nazo zitera iyo ngwara. Kwitwararika rero isuku ryaho ubaye navyo usanze ukora mu buzima bwa misi yose ngo ni kimwe mu byo tuma iyo ngwara ituzwa. Ivyo ni Diane Ndonse abigaruka ko handi hato mu kiganiro cuno munsi yaduteguriye.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakoregwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu aguma aribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atari kari yagaza. Ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ngwara yamufasha ari kari yagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze by'ukuri ko agakoko gatera iyo ngwara baba bakabonye n'agakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya asigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje arashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kubara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti. Vyongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye cyo kimwe n'abatarugwaye bafise imyaka kuva kuri 5 n'irenga. Ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi. N'ubunyene muganga bucumi Victor arabitanga ku muco.
Abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata, kandi ubuzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afise ibimenyetso by'iyo ngwara ntazareke kumuzana kwa muganga, kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu mugabo mwayo masekeza tugira rimwe mu mwaka abana ntibaba barimo kubera twiyumvira yuko abana bataba bararibwa cyane n'izo sazi kugira iyo migera ibakuriremo.
Iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa. Aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bataramara imisirengo 8 bibarutse, indembe ziri ku musego, eka n'abanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse utangwa. Ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu, ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo mu nda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba. Kuko muganga bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mu kwica iyo migera teri yo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usanga iri mu muntu ku rukoba nk'imvunja, imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu. Usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti.
Abanyagihugu barafise intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukoshi. Uyu muganga abasaba ko bokwitwararika kugirira isuku aho babaye.
Cyambere no kukamenya, umaze kukamenya uco kirinda. Uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya.
Ni kuvuga yuko arimo ibijanye no kugira isuku aho babaye.
Birimo nkuko mubivuze cyane cyane bimwe bita asenismadimirie, no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira aho gakoko kabemo aho bakabonye nabo bakahapompa kugira gatuzwe.
Tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari na nkwezi yayo. Amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
No, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to die forever be with you, girl. Yeah, you feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah, mama, see my one, yeah, what I will try, oh yeah, just like a cool queen of town, yeah. Oh no, mabe, stick a la sabwe. Oh no, baby, wange, ye mukazi wange, no. Ina mi she a better, sinner. Ina mi life, she a winner, sinner. Uri mama wabana, kami, 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 kami. Usabiali la banda, kana kama. You want to are a coolie. Now my girl go hit tamo. Tuzagarana vanda. Uri mama wabana. Kami, 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 kami. Uzagarina vanda. Kana kama bukwe na isemo. You want to are a coolie. Now my girl go hit tamo. Tuzagarana vanda. Kipenzi changu wero yangu songa karibu. Kipenzi
Nchote wa kunzi wiki gani liwanyo monhara nonga hatu gisozele. Mwakoze mwema likomu ratuku mviliza. Wakoze wanyama kuru watanduka nyivagizitro watela kugirango tu shubule kukiba shikiriza. Inosan kime nyidiani na hazui. Mwalikumwe mruno mganya tukabatu wifurije kura ni guamubanyu. Nomu vzanyu tuzo subile lero kumusi wejo nga hotu kwa tanguri ye. Mugire ibiheviza nijugi Amerika. Urabizi kuna sinzira, ndai na kubonye ma baby. Uri mama wabana, kami, 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 kami. Usagari labana, kana kama bukwe na isemo. Ni watu wala kuzi, na mazengu hitamo, tuzagara na banda. Uri mama wabana. Na mazengu hitamo, tuzagara na bana.